Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, yedirwe mu basuza kandi mbayikaze mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya 7 Washington DC, muri kumwe nanjye Edi Rwema. Ikibazo cy'amadevize cyangwa amahera y'agaciro mu Burundi gikomeje kuza ku isonga ry'ibivugwa ko bisubiza ubukungu bw'igihugu unyuma, nkuko bivugwa n'abanyenganda. Bivugwa ko biri mu byatumye Banki Nkuru ya Repubulika y'u Burundi BRB ishyiraho itegeko rishya mu bijyanye n'ikoreshwa ry'amafaranga y'agaciro mvamakungu. Zimwe mu mpinduka ziri muri iryo tegeko rishya harimo ko abantu bose basohoka cyangwa binjira mu gihugu bagomba kumenyekanisha amafaranga binjiranye cyangwa basohokanye. Ikindi nuko nta muntu wemerewe kuvunjisha amafaranga arenga amadorari 500 ku munsi adatanze ibisobanuro. Ikindi nuko amabanki yakorera mu Burundi agomba gusaba uburenganzira BRB mbere yuko asaba inguzanyo hanze y'u Burundi. Ibindi bitari bisanzwe bigaragara muri ayo mabwiriza mashya ya BRB nuko amahoteli n'ayandi mazu yakira abashitsi ubu atakemerewe kuvunjira abayitura amafaranga y'agaciro. Hagati aho kandi umukuru w'igisagara cya Bujumbura nawe aherutse gutegeka ko amazu y'ubunywero agomba gufungura mu minsi y'akazi saa 11 agafunga saa 3 z'ijoro, naho muri wikendi agafungura saa 7 agafunga saa 3. Ubuyobozi buvuga ko ibyo byemezo byafashwe kubera impamvu z'umutekano. Mu kiganiro muri sanga cya none turarebera hamwe ingaruka ibyo byemezo bifite ku bukungu bw'igihugu. Umutumirwa wacu ni inararibonye mu bijyanye n'ubukungu, Bwana Faustin Ndikumana, na ngira ngo ngushimire cyane kubwa kanyu ha Ijwi rya Amerika kugira ngo tubere umutumire unatuganirize kuri ibi bibazo ndetse n'ibi byemezo bimaze iminsi bifatwa aho ngaho mu gihugu cy'u Burundi. Wakoze cyane.
Namwe mwakoze kudutumira, kutugira umutumire.
Yego. Hanyuma duhere ku isura yuko ubukungu bw'igihugu bwifashe muri iki gihe. Ukurikiranira hafi ibijyanye n'ubukungu cyangwa se ubutunzi mu gihugu cy'u Burundi, ku bwawe muri iki gihe ubona bihagaze gute?
Bo ibigaragara bwa mbere hoho mu bijyanye n'ubukungu mu gihugu nuko ingwane yambi hari nuko bijya ibikorwa bita ibikorwa bya investissement, kugwiza umwimbu, gukora ibikorwa bigaragara bituma iterambere ry'igihugu riboneka, naho tukufatira kurya mugambi w'igihugu wijanye n'iby'ubutunzi. Bisa n'ibitari ko birakorwa kubera uburyo bwagabanutse cyane, nta buryo buhari cyane, kuko uravye na bije mu gihugu kirakora, urabona neza yuko ari ugukora kugira barabe yuko ibyo kuriha nk'abakozi ba leta binyene bisanye no kubaho kwa misozi bishoboka. Ubwo muri icyo gihe rero bimaze kuba imyaka itatu n'itanu imeze gutyo, usanga bimwe bita croissance ari bito cyane. Uravye nk'ejo bundi no mu cegeranyo banki y'isi yose iheruka kwerekana ni banki nkuru ya Afurika abana ko ubukungu budashobora kwiyongera ibice birenga 1%. agataho abanyagihugu abaturage bakiyongera ku bice bitatu kwijana gafe bituma rero bwa bukene muri rusangi buguma ari byinshi kuko niba inkuru y'isi yose mu gihe ruka kwerekana mu by'ubukungu nyene mu by'ubutunzi yerekana ko hafi abarundi indwi kuri cumi baba mu bukene budasanzwe. Urumva rero iyo bukene buba buhari iby'agashomeri bikaba bihari ugatusanga iby'umwimbu ntibiyongera neza investisima ntihari ugatusanga kubera uburyo bwabuze kubera amahera y'agaciro nyine kuko iyo igihugu cyo kirisunana nk'igihugu cy'u Burundi ntishobora kwisunana kitari ukanakira kuri ibintu byinshi hanze. Iyo rero uri kurakora ibikorwa byinshi utegereza kuba ufite amahera y'agaciro kugira ushobore kuvyinjiza iby'ubutunzi bishobore gukora neza kuko uravye n'irya balance commerciale bavuga ibyo umuntu ashoborera hanze n'ibyo yinjiza mu gihugu importation na exportation ubona ko ibintu byose twese tubikura hanze ufashe imiti amamodokari za orominateri ibyangeshi mike ibintu byinshi tubikura hanze natwe tugashorera hanze ikawa n'icyayi nibyo by'inzahabu bikebuke mu wasanga amadovize ava no muri izo nzahabu ntaboneka neza ugatusanga rero wa mwimbu w'ikawa nawo kenshi ugenda uhindagura kuba muke igiciro ku isoko mpuzamahanga kikagabanuka cyane hanyuma rero noneho ibyaha bisahiriza mu by'amafaranga agaciro byari ibintu byo mu mfashanyo nazo kubera ubundi gihe tugire mu ngwane nazo zisa n'izagabanutse cyane ku rugero rudasanzwe. Urumva rero bica ibibazo mu by'ubukungu mu by'ubutunzi mu gihe rero n'abashobora gusanga guma ari babandi ari benshi agashomere mu rwaruka ari kenshi kubera ibyo bya investima bitahari ayo mafaranga y'agaciro rero yakaca abana yabisongera kuko mu gihugu nk'u Burundi amafaranga agaciro atahari urumva haba hari ko hasa n'ibyo biri kubera gabanuka kuko naho abari amahinguriro bari karakora bimwe bita matiere premiere bikoreshwa mbanza bibanza gukoreshwa mu guhingura ibindi cyangwa produce semifini abanza gukoresha usanga ko biva hanze ibindi kitumara nk'amamashini ari nk'amashingo ashabwira amamashini usanga ava hanze za ordinateri amamodoka zokora ibintu transport y'ibintu biva hanze ibyo bisaba amadovize umwe bitahari nk'uko umuntu acasa n'urindira ibyo gafite itwara umwanya nyimba uri nk'umu importateur ushaka kwinjiza ikintu uzomara nk'amezi abiri atatu ugata amadovize nzoyakura he nzorindira nzogira gute urumva usanga rero ibintu biri kubira gutegana umwanya ugaca usanga rero abantu kenshi iby'amahinguriro na investisi abantu babaye babangiriye rero n'amashyirahamwe atari karagira investisima nta buzi yaba ari karatanga kuko ntibaba uri ko burabateye ubwo buzi rero budatanzwe rwagwaruka rwisongura hejuru y'amashuri usanga birugora kuko no muri leta usanga batagishobora kuruha akazi kuko na leta nta kazi kenshi kaba kariyo kandi usanga n'uburyo bwo kuba leta yobahemba butaba buri kirengo usanga na leta ye nta kazi igize itanze hama no kubera kandi bimwe nyine bya leta amahera atabifite nawe nyine ahagije usanga itari kirakora bya bikorwa binini bita hariho bita kote ntajudo mende usanga ari gukora amabarabara menshi n'imakani ivuka yakora iby'abayerozi ugakora ibikorwa byinshi byo kubaka za batima amazu menshi akadakora ari karaduga ibyo rero usanga ari kubera aha ubuzi abanyagihugu benshi ibyo rero nabyo reretse nayo itari kirabikora urumva nta buzi babuhaye usanga abantu rero benshi bari baguma mu bukene bagerageza kwidebuye muri rusange biba byifashe gutyo kandi imvuzi bituma biba ari nka bene izo ndavugiye muri rusange kumbe no kubwira umuntu abivuge byo ufata umwanya munini.
Urakoze cyane Bwana Ndikumana. Wari ugarutse ku kibazo cya kibura ry'amadovize cyangwa se igabanuka ry'amadovize nibaza ko ibi byemezo BRB yafashe hari ababifashe mu buryo butandukanye hari abavuga ko bishobora gutuma leta bigaruza amadovize yakoreshwaga n'abantu ku giti cyabo cyangwa se ntakoreshwe neza ariko hari nanone abavuga ko ibyo byemezo bisa nkaho bije kubangamira abantu ku giti cyabo bibabuza gukoresha uko bashaka ayo madovize. Ubu kuri wowe iki cyemezo ubona hari igisubizo gitanga kuri ibyo bibazo warugaragaje bijyanye n'ibura ry'amadovize cyane cyane akenerwa n'abantu barimo abatumiza ibintu cyangwa se abo mu nganda n'abandi babifuza gukora ingendo hirya no hino zigamije kuzana ibicuruzwa mu gihugu?
Ubwa mbere hoho jeni wazayi ukizo ngingo ni baseni wazayi ukizo ngingo alizo zotuma ibintu bitera imbere ahubwo ahubwo nara tunarabye nabi dushobora gusubiza ibintu inyuma kuko amadovize igihugu gitegereza gukoresha ava he harayava muri ibi bintu muri ibi bintu dushorera hanze muri dushorera hanze rero mu Burundi bukaba bushora ibintu bike tukaba dukenera amadovize menshi ndaguha akaruro nko muri 2014 imbere mu 2012 tuko bari kwategura umugambi uhwanya ubukene wa CSRP ndibuka yuko mu biharuro byerekana ko amaroseta ma igihugu kironka avuye mu byo dushorera hanze za exportation yashobora kugura ibirenze gatoyi ibitoro bikoreshwa mu gihugu ni kuvuga yuko nyimba dukeneye irya todo kuvertir wasanga iri munsi ya 20% ugatuma tuti none ayo madovize yanda atavuye muri exportation avahe acava rero muri ivyo bintu vya izo ngurane izo vya cooperation abo bagwiza tunga binjira mu gihugu bazanye imitahe nyene mishasha arabaje kugira za investisima abo nabo bakabusanga rero ni bake rero nizo za cooperation kwa zaragabanutse urumva muri ico gihe turiko turakora ibihugu biboneka hari amadovize leta igiriza kurondera leta irafise uburyo kutegereza kuja kurondera amadovize igihugu gikoresha kugira gishobore gutera imbere ntushobora rero kuvuga yuko amadovize ategereza kubonekera mu banyagihugu bato bato atari n'abagwiza atunga bitaboneka niyo babwiza kuyapfura utanavuga ngo bayakuye hehe aba ari na make cyane hanyuma kandi abo bagwiza atunga benshi usanga ko bagiye mutazi usanga bakorana n'amabanki komersiyare bakorana n'amabanki komersiyare rero ni ukuvuga yuko kugira ibintu byinjire neza nuko ayo madovize aba yaciye muri banki komersiyare yaciye muri berbe yaciye iyo berbe yakuye urumva rero berbe nibaza yuko dabor berbe izera ivyifise uruhara n'urwa leta kuko berbe ni kesiye du guverinema kuko berbe ku giti cayo none berbe ku giti cayo hari ico ntidandaza berbe berbe igira kesi leta kuko amaheraje ni kesiye du guverinema ni kesiye do leta n'umuntu yakira
akabikira leta
isanduku rya leta leta no nikura amadovize leta ntibaye uko haba ironse nk'ingurane yo hanze ishikira muri berbe devize za cooperation ayo ma projet ya za PNUD cyangwa n'ibintu byose atashikira muri berbe ica yaki hanyuma ni nk'ayo ma OEC yaba yizije ibintu nayo yatega utasanga ari karaza kuri nta cyacanye na kisha mahera mu bwagi yabije ku konte ya leta cyane ku konte yabo bagikorera utwabo ico rero ntuze leta ikunda yahora igira cyifata ati nta madovize y'ikawa ikavuga ati abasho y'ikawa amadovize acaba ay'igihugu hama abarosho y'ikawa bace bayaruka mu marundi bwa muri cyo gihe nabo cyabaga bati none abayaruka mu marundi bayatora kubayaruka ku giciro iki ingaruka ikibazo cyaje gitagura kubera nga ugatusanga rero kubera ayo ma dovize aciye muri donc mu buryo bwa leta yo kwinjiye yagabanutse bibiga kivuga ati reka nze kuraba yandaciye hariya ndabe ko ntangira ngiriki kandi yari mu bizana ari banye nkuru y'igihugu yari kwicwa bitatu bitatu regulation ni kuvuga ishaka yuko amabanki aronka ibyiza kuyiha kuyahako ishaka ama biro do change tuvuge agira idovize ku mahera makeyi idovize ligurisha ku mahera makeyi ni ukuvuga ko nayo igiye kubishobora kubifite nk'amagishe ibwira ama biro do change ati nimuze mutore amadovize ngaya noneho hanyuma muhereze abanyagihugu ku giciro giciriritse nayo igihe ibyo bitagishobotse amahera agacabura cyane abayarondera ari benshi igiciro kica kizimba hanyuma abayarondera baca bayarondera hirya no hino kwa kundi ari n'ibitoro cyangwa isukari bahora babibona nk'igitoro iyo kibuze gatoyi ku mastasiyo utusaga cyazimvye kibonekera hirya ku magendo isukari byarigeze kugenda gutyo isukari ya sosumo yari nkeyidakwira mu gihugu ugasanga icyo cyo bitatu na tano bitano barangasaje muri commerce yayo babika bagira gute hama turasemya tuti nibareke abandi bindi zisukari cyangwa isukari zo bindi bihugu yinjirize gufashe yasosumu imaze kwinjira icyo cyacye gihagara urumva rero igihe amadovize ya Kenya cyane abayarondera ari benshi hama beri bitakoza gukakaza ko kuya ko kwa provisiona urumva we beri byategeza gucizana iraza yandi ronse nyene iyo muri tikazanira ikazanira igihugu hama na ugatukenda kurondera ahubwo uza kwati zana yiwanyu nawe wategeza kuzana niho je ikibazo ndandandandana na nintenda kibone wategeza nawe kugira icaterere navuga ati mu bajya igihugu basanzwe zana gira gute nibyo rutu sanga cyo tuti none e utwo nirondere nanje utwo ngize gute nanje tusanga rero nico gituma bigora kuguma umengo amadovize atuma aguma gwira
hanyuma se ndikuma kuri ibi bijyanye nuko Berry Bish sankaho ishaka kuba ariyo icunga cyangwa se ikanatanga cyangwa se igafata ibyemezo kubijyanye n'amadovize ari mu gihugu wibaza ko idasa nkaho noneho ishaka gukora akazi ayo mabanki commerciale yarasanzwe akora ku buryo bishobora kugira ingaruka kuri ayo mabanki
bwa mbere izo z'ama importation na za exportation amabanki commerciale ni usanga ari karabitunganya neza kuko niyo profession yayo hama berbe ibigarutse ko imonopole nivyo namwe mushikirizana mu bariko barambaza abamenyesha makuru nabyo ati nayo nyine ubwa mbere berbe canke abayirongoye canke abayikorera ubwa mbere ho ntibari hejuru y'amategeko nabo nyine bari rodo bategeza kwere gusigura rimwe n'ibyo bakoze nyine babikoze kuko n'iby'igihugu nizo gituma nabo nyine hakwiye kuba ico bita audit externe y'abantu bigenga babanza kurabe neza ingene iyo monopole y'amadovize ingene nayo yayakoresheje mbega iyo yaronse yo kuri monopole yayakoreheje neza araja mu mabanki kugira amabanki bagire importation kuko ayo beri bironse yose yabwiza guca agenda gufasha iyo za importation nkuko bikenewe cyane kuriha ibindi bintu leta ibirikirariha amakotizasiyo hanze yo birasanzwe no gufasha rero nk'amabiro dushanje igihe hari nk'umuntu ashaka kuja kwivuza ashaka kubwira gute ashaka kuja kwiga hanze ari abantu abarundi bagiye gukina mu nkino hanze ari ingendo z'abantu zikomeye bagiye guserukira igihugu mu bisanzwe nayo yakeza gushakerekana bakaraba neza yuko uko yabikoze yoba yarabikoze neza kuko iyo kenshi amabanki y'igihugu agiye gukora ibintu kenshi udusanga hari abantu bashobora kwikika mu kiza bakurikije ibibanza bafise mu mareta ugasanga ariko bararondera guca kijya amategeko ibyo rero ni ibintu bikunda kubiri mu bantu bose umuntu agarondera inyene kibanza afise agatimbe byama bibe bihaye biko bitabiteze novuga nti byama bigenda neza igihe habaye iyo enquete yo audit ikagira raporo ikerekana neza yuko na berbe iri kirabikora neza uko basanze nawe harabaye byarakozwe nabi babisubiza amabanki commerciale kandi amabanki commerciale niho bikenshi niho bikorwa neza kuko uwo bayakora nyine ajanye n'ubuhinga bwo kudandaza no kugira abanyagihugu bakeneye barangura ibintu babikore mu bisanzwe berbe yoyo iza ifatira kubera ari banki y'igihugu ikunda kuza gufasha ifatiye ku mahera leta nayo ironse ari gusahiriza muri ibyo by'ingurane canke ayo makoperasiyo canke amadividende igihe leta yo ifite ama investissement canke ari nk'ibyo bindi bintu nyine ariko birakorerwa mu gihugu bimwe bijyanye na leta aho niho bacaba tuti uburo natwe rero berbe turasahirije mugabo umugwiza atunga ariko arashorira ikintu hanze ushaka kwemporuta ibyo misanzwe bikora mu mabanki commerciale n'igiciro kiratinda kujya cya offre na demande kikikora cyonyine urumva rero ifo kurako na berbe bigiyemo yuko byakozwe neza icyo kintu je ndikunda gifagira abanze barayikora gesto ya berbe yabikoze neza imbere uko bibandanya kuko birashobora gusanga ahubwo biteye n'ibibazo gusumba niba bavuze yuko inzahabu ari beri bigira igisubire ko ntibanza bicegera cyayo meza kandi ho nyine byakoze kandi leta ibibone nimba hari aho nk'abaronse bakoze amakosa bibanza babihanigwe imbere yuko ubandanya uvuga ati Berbe nibandanya ari kora ibintu uko Berbe n'abantu bo muri leta nayo ndavuga ko nabonye ntibari hejeje amategeko nico gituma rera ahari kuhagabira kuko abantu namwe wese ari rationnelle mu byakora umuntu ratere economique nkiyo ngingo uvuze nk'umukongomana nk'umuntu avuye hanze ngo niyaza ngo amahera ayinjije ngo agiye kugura ibintu ngo acabanza kwerekana yuko yavunjije ngo muri banki canke hehe nuriga nuwo mukongomane aje n'umuntu araciye ubwenge aravuga ati none jewe nje amadorari 1500 cyangwa amadorari 500 ndazivunjije aho bampa kuri kuru ntoyi cyangwa ibintu bikeye ndazivunjije kuri kuru nini kuri kuru donko nini bakampa amahera kuri niho ngura ibintu byinshi urumva nabo nyine acagira shwashe avuga ati ah ko batanywe rero kuza baratubaza byinshi kumburere ka jenzo shambanza mbangire iyo rero kenshi uri kurafata ingingo ifo kurayo ko atari nyimo zituma nabo izo ngenzi ziza zitangura no guhisha
aho ngaho ni kubijyanye nibyo byuko umuntu wese winjira cyangwa usohoka mu gihugu agomba kumenyekanisha amafaranga yinjiranye mu gihugu hanyuma yanasubira inyuma akerekana uburyo yakoresheje. Urakoze cyane.
Rero nini? Nico ndakunda kuvuga rero mumva rero muri rusangi numva ko Berbe kirondera ama mission menshi kandi cyo gufanga aho gutakoze neza gishoshora gusubiza ibintu inyuma. Hanyuma ikindi nacyo hari cyo bita le mois d'importation. Nico gipimo cerekana ingene amadoviza bari mu gihugu muri Berbe. Kera wasanga ari nk'amezi atatu cyangwa amezi atatu n'igice cyangwa amezi ane mbwa mu byiga byigeze gusohoka byari byatangwa abantu kabija hafi y'ukwezi kwezi kurenga gatoya muri ico gihe rero igihe kimaze kuba kiri mu reserve d'importation ari ku kwezi kuvuga ko kishobora kuja mu migambi ikomeye y'iterambere ntabyo niba biragoye urumva n'ico gituma rero ahubwo yatava tubishika ko kumvo kunyishu twoterera nda gushika ubujewe burumengo kumbura inyishu nabyo turaza kuziterera cyokogwa kugira ibintu bishere kugenda neza.
Urakoze cyane bwana Ndikumana kuri telefone. Dufite n'abakunzi b'ijwi rya Amerika hirya no hino bifuza kugira ibyo bakubaza. Reka duhere kuri Landre utwihangane kuba twakugumishije kuri telefone umwanya munini. Wiriwe neza.
Hello.
Wiriwe.
Yego.
Uri hehe?
Ego jendi mu Burundi.
Ikibazo cyawe.
Ego ikibazo cyanje nagomba ngire nk'icyumviro nterereye. Kuri ibyo bijanye n'ibyo gutaha amasaha make z'interinete n'amasaha mato cyane. Abantu burya babayeho mu bwoba ngahe Bujumbura benshi bafite ubwoba kubera izo ngingo zafashe kuko ayo masaha n'amasaha make cyane abantu baba bageze gutembera abandi bageze kurondera iki umva iterambere ntirishoboka muri make. Kuko ayo masaha ahandi mu bihugu bya East African Community turumva bataha 24 umva bakora amasaha yose urumva mu Burundi niho tubangamiwe cyane.
Urakoze
nagomba mbandanye ndacabandanya
ari kugerageza guhina.
Ikindi kintu ni uko mu Burundi abantu babayeho mu bwoba kandi umva ubundi baguma bavuga ibintu by'uko biteguriye ngo igitero ngo cyo kuja ngo gutera mu Rwanda sinze ko ari cyo moto bari zo umuntu ko ari cyo babizi kurumva hari imitegurire ikomeye cyane abarundi bafite ubwoba bose ko ntitubone iyo tujya ntaterambere iki turi mu bwoba igihugu urumva nta maradiyo avuga ngo ashobore kumenyesha ibivugwa. Ikindi kintu ni uko abantu bataha ventenere nta bategetsi abanyagihugu bafite ubwoba bose igihugu kiriko kirasubira inyuma cyane twasaba amakungu nimba hari icyo dufasha bishoboye agira icyo afashije kugira bajye hagati Burundi busubire mu mahoro n'icyo twifuza twese kugira dusubire gukora iterambere ryacu neza Burundi duteye imbere nkuko byamye kuko nabo amadolari bavuga yatanguye guta agaciro kuva Demir Kemp igihugu kibaze kuja mu njyane nicyo gituma urumva gikuru twasaba habi ibiganiro hagati yabo byega bose kugira abarundi turonke amahoro nayo ahandi turagowe cyane kuko abarundi tubayeho ukweri nta kigenda ntitubone ejo turapfa twirirwa turishwa abadapfuye birirwa binyegeje urumva ntitubone imbere hazazema mudusabire kandi mudufashe nk'abantu mufite ibyo mushikiriza kure kugira ngo guseheta cyane.
Urakoze Landre kuri ibyo bitekerezo byawe. Ndaza gusaba bwana Faustin Ndikumana kugira ibyo abivugaho. Ariko
ikindi kintu nagombe mvuge nuko naho muri ko muravuga ati ibintu by'amatora vema ntibishobora kuba.
Londre urakoze cyane, ibyo ni ibitekerezo byawe, ariko nkuko nari mbivuze dufite abandi bantu benshi kuri telefoni, utwihanganire ubwo tuzongera tuguhe ijambo ubutaha. Kuri telefoni dufite na Amisi wiriwe neza.
Mahoro mahoro.
Uri hehe?
Ndi Bujumbura mu Cyarama.
Ikibazo cyawe?
Yego, ndamukiza Faustin.
Arakumva.
Ikihego turaho ikibazo nari mfise, ikibazo cy'uko ukuntu gutaha vrema mu Burundi tutekeho n'ubwoba kagira umuntu aba ariko arifashira ugwagwa yatashe arushe ukaza ubona abantu barajya ati amasaha yo kugara uteze na gatoya ni giti. Ibyo tubibayemo vrema biradutera ubwoba, bafashe ingingo ntibarabe ingene bo boinyanyura izindi ngingo, umutekano bavuga ko ari ijana ku ijana, hanyuma bakaca bafata izo ngingo zo kugira ngo bazibire abantu gutaha ku masaha bishakiye. Kubera ibyo biva kuki?
Urakoze Amise. Faustin Ndikumana, icyo cyari ikibazo cya kabiri twari kuganiraho ahanini ku cyemezo cy'umukuru w'igisagara cya Bujumbura wategetse ko amazu y'ubunywero azajya afungura ku minsi y'akazi guhera saa kumi n'imwe agafunga saa tatu, muri weekend naho agafungura saa saba agafunga saa tatu. Hanyuma ikindi nuko ibyitwa irigara ku bakiri bato byaraciwe, urudandazwa rw'amayinite ya telefoni mu mabarabara nabyo barabibuza. Amazu yose yategetswe ko ashyira ku mpangu n'imiburiburi amatara abiri. Ibyo byose Fredy Mbonima, umukuru w'igisagara cya Bujumbura, akaba yaravuze ko ari ku mvo z'umutekano. Gerageza ibi byemezo ubihuze n'ibyo twaganiraga bijyanye n'ubukungu bukomeje kugabanuka mu gihugu.
Bwa mbere hoho kuri ibyo by'amasaha ibyo gutaha amasaha saa tatu izo nyigo zafashwe, nari navuze ubwa mbere hoho mu bisanzwe umunyagihugu wese mu gihugu arafise icyo bita droit au loisir na droit yo gusirikira. Abantu barafise uburenganzira bwo gutembera, droit gusirikira, kuganira, loisir
nyine kwishimisha
bagashikana. Bisa ibyo ni droit y'umuntu kwishimisha. Droit au loisir ni ikintu cya mbere kimwe n'umuntu aba afise. Igihe rero leta irinzi ivuga ati icyo kintu turagihagaritse, zibari imvo mu bisanzwe zidasanzwe. Urinzi uvuga uti abantu ntimurinzi izisaha, zibari imvo zidasanzwe kandi nari nazishikirije zishikirizwa nyine na leta, mugabo kandi ntizigarukira ku mukuru w'igisagara cya Bujumbura, zifatirwa ku rwego rukuru rwa leta. Mbere no mu nama nshingamateka bakabasigurira igituma, bagasigura igihugu iyo ngingo umwanya izomara cyangwa igituma, kugira abantu bati igihugu kiri gifite ingorane z'umutekano izi bituma. Kuko umaze kwifata gutyo uba ubujije abantu, iba ari nka exhibition yo kubuza abantu gusirikira. Hanyuma nuko nigeze kumva muri mushiranganje bavuga ngo kwaro kugira ngo ubutunzi bw'igihugu ngo babukingire ngo abantu ngo ntibanyuzwa ngo ku bintu by'amagara bitera ibintu byacu bitera n'igipfungu. Iyi ngingo nk'iyo ntushobora kuyifata ngo n'amagara ngo n'ubutunzi bw'igihugu, kubuza abantu gusirikira. Turetse yuko bwa mbere ho no mu by'ubukungu consommation burya niyo ituma ibintu amahera atembera mu gihugu, niyo amahera atembera mu gihugu. Hanyuma tugiye tukabiraba ukaraba nk'ubutunzi aho bugeze mu Burundi, nkujya nigeze kubivuga todo povete ni nini cyane. Todo povete ni ikintu cy'igipimo cy'urucu cy'ubukene, umaze avuga ko abanyagihugu indwi hafi abanyagihugu indwi ku icumi baba mu bukene budasanzwe. Urumva n'ikintu ni ikintu kiba gikabije cyane. Hanyuma kandi hari icyo bita todo salarizasiyo mu Burundi, y'abantu bashobora kuba bafise ahantu bakora bakaronka n'ikintu n'akantu bahembwa reveni. Todo salarizasiyo ni bake cyane, ni 8%. Urumva n'ubwo abarundi benshi barenga 90% batunzwe no kwidebriya mu tuntu hirya no hino, barara barihangayika bari icyo bita kwisimamo mu tuntu twinshi kwiba ko ugasusanga. Rero bwabuze nabwo butari ko buraboneka barundi nyene baba aduja ma unite byose umwe ngo by'imitaka abantu badanaze hijya no hino ni kicanye usanga ari mu universite cyane n'undi muri karide barabimene yorindira igihe akazi kataraba akataratarakaronka abiho gute iyo rero ubukene bwawe byinshi hari ibintu bimwe bimwe udashaka gutangura gufata ugendura fata igihe ingenzi ukabona ko nawe muri economy ritari cyumwe ko cyashizemo mugabo uburagije abantu gutyo ku masaha mariko arakosoma uri kura ibyayitsemo ariko birasubira inyuma ndetse nkuba arashaka ko nk'umunyeshuri avuga ati jewe ndaza kwiga kwiga mugabo saa 3 y'ijoro nko muri weekend masaha mbi saa 3 niho nza gucikira aka cyo gukora gushika nko nka minwe saa 7 niho nza gucikira aka cyo guseriva mu kabare kugira gute oro bajya abantu ariko barakonsoma ni sirikirasi y'amahira aca sirikira bagashorira abantu abandi nabo barakaca baronka ubuzi bagacoko mugugiye kurosa amahera gutyo onye muvuma ukayigabanya uri kura harabateza ngo bashikige uri kurakuramo benshi mu binjira muri asirikiri monetari yo gusirikira yitwa amafaranga urumva rero uravyo nko muri ibihugu byaka karere hoho nyine usanga amasari nka 24 24 bazaba mu masirikiri aragiriki ivyo birasubiza inyuma cyane ibijanye n'ubutunda hanyuma rero bamwe nabo bidebruya umva bicaye bagora ubu munyeshuri wabuza akazi urakora iki hari navuga ati fate uduhera dukeyi nshira umutaka ya ndina danda dutu ndabikona bandabaye urumwe yihugu wahejeje amashuri utatanga ukize wayakirije hagati nushobora kuba ndagikora mekanike y'imoto nkaba ndakora utuntu tukugira mbendaga urumva naho bikuraho onye nawe leta ubwabuzi n'amahinguriro nturi kurayateye nawe na leta nimba hari ikintu ariko irakora mugagiza kwa yakoze mu bijanye n'ubukungu imbere yuko usanga uri kurafata ingingo urabanza ukaraba kuko iyo ubukene waba uri ahantu ntiwo hari ahantu wo kwinjira ntubwire umuntu ati mufungura utaguze ikiyiko ahubwira ati oya jewe nta mahere kiyiko mfise uko ntagifise rero ndakoresha iminwa Imana yampaye ndakaraba nkoresha iminwa yo fungura ntiwo uti nimubwira rongo utaguze ikiyiko gishasha ngo ntuza gufungura urumva hari igihe rero ingingo ufata ubanza kuraba ingene ubukungu uko burazamuka na cyane cyane iyo urafatira ku biharuro biba biri mu gihugu amasatika bari karerekana kugira ufate ingingo ubona yuko utari kura urashira benshi mu kangaratete ko kubaho mu gihe izo by'ubukungu biba zifashe nabi hanyuma weje ubundi ikigega kigeze gusohoka mu bijanye n'ubushomeri kugwaruka wasanga avuga ko hafi 60% mu gisagara ko usanga ari mu gashomeri 55% ugasanga bari mu gashomeri na hagati mu gihugu urumva rero ni ibintu usanga hagukiza byinshi jenja mbona yuko ngo bishobora gusubiza ibintu inyuma ari ngwane z'umutekano naho urumva urazivuga hanyene hanyuma inama z'amateka ukayisigura akavuga ati ibintu byifashe uku mugabo uvuga ati amahoro arahari ngo dushaka kugira ngo iby'ubutunzi ngo n'amagara y'abantu musanga na merisive ni siyo birabo ubushirangaje bw'amagara y'abantu burahari uko hajya administration ni za ministere niyo giri ankete cyangwa iby'ubukungu ministere y'igacariti ikabikora sinumva yuko meriyo nyina yo kivuga ngo kubera amagara y'abantu cyangwa ngo tugira amasaha ya naya kandi bishobora gutuma imibereho n'ubukungu bishobora gusubira inyuma
hanyuma bwana Ndikumana kuri icyo cyemezo nanone uko warubivuze hari n'abaturage basanga hari icyo cyemezo gifatwa ariko hakaba abandi bagikoresha nabi mu kugishyira mu bikorwa nk'urugero n'uyu munywanyi w'ijwi rya Amerika waduhamagaye ku wa gatandatu atubwira uko abibona cyane cyane ibyo bijyanye no gufunga kare ubunywero reka tumwumve hanyuma ugire icyo ubivuga
ugiye twara ibintu bijyanye n'amakori basanga ari ibintu nenda bito ibyo tuma igihugu mbere kihahombera nawe nyine tuvuga yuko bitabyihenze turasaba ko gusa bahora bakora nawe nyine ubona yuko bihenze nk'akarorero ugiye kuraba nk'umuntu yahora anywesha nk'ikarato 10 ariko akaca yugurura saa 11 saa 3 akaba yugaye kuko ugiye kuraba nka saa 3 zigeze abasirikare n'abapolisi baca batangira gufata abanyagihugu ati ni mwugare bakugata abantu kubare bagatora intebe kujya za parasitike usanga wenda batoye nk'intebe zitanu cyangwa zitandatu urumva yuko baba batwaye amafaranga menshi ku muntu wo mu kabari ugaca wiyumvira ati none Nanatori hindu hiyo mbama jena virifuwa mbama jena sana. Aya kure hehe changwa tangi kori jareta. Ataro mwanya ukukora changa wanu wa danda tunyamago. Bato kira angura kute changwa wa rongu mwanya ukutoka kute. Mkira toa wakora ayo maswa hatata. Kero nicho kini kwa goma kushikita wehi tate ya makeenga.
Waruvu zengo iyo abashinzwe umutekano baje bagasanga akabare kagifunguye batwara intebe za plastike zabo banyiri kabare
ehe batwara intebe z'abantu bo n'umuntu aba yagifunguye nk'akabare kwa nk'igihe cyashobora kugera n'umuntu agifite nk'imboga mu icupa barindiriye kugira imare bakaca batora nk'intebe z'itanu z'itanu rumba zitora nk'ibihumbi ijana cyo bakatora ikirenga
ariko ibyo ngibyo ntago biri mu itangazo umukuru w'igisagara yasohoye ko bagomba gutwara intebe z'abantu
ntibirimo mu kurumba abasirikare barabikora n'abapolisi barabikora nibyo baca batwara aho gufata umuntu aba ari karanwa cyangwa wafata umuntu batumye iyo saha aba yarengeje bari karapima bo batwara intebe kumva bamurenganije bakacyavuga ati ngo ujye kugombora cyangwa utange amande kuko nawe urumva uharuye nk'ayo masaha kuva isaha cumi n'imwe zo kumugoroba gushika isaha tatu z'ijoro urumva yuko aba ari amasaha makeya abakozi urumva ni make cyane umwanya wo gukora barawugabanije cyane ukaca ugira ati none n'umuntu agiye kureha nk'inzu y'ibihumbi amajana atatu cyangwa amajana abiri kuko isaha ari yuko nawe igitembera inzu zaho zitsinda.
Arakoze uwo yari umukunzi w'ijwi rya Amerika waduhamagaye. Bwana Faustin Ndikumana, ndaza kugusaba ugira icyo ubivugaho cyane cyane kuri izo mpungenge agaragaza z'uko hari abarimo gukoresha nabi ayo mabwirizwa yatanzwe n'umujyi wa Bujumbura, ndetse akagaragaza noneho n'impungenge niba koko abo bantu bakora ubwo bucuruzi bazashobora gusura ya misoro leta ibifuzaho. Ariko mbere yuko umusubiza, reka twakire n'abandi babiri hanyuma basubirize rimwe. Reka dufate Christophe Wirweneza.
Wewe
uri hehe
muri Zambia?
Ikibazo cyawe.
Yewe, nagomba kunganira tu bintu byafashwe ya ngingo n'ingingo yatubabaje cyane. Dufatiye tugiye kurandura cy'u Burundi abashomeye ni benshi cyane. Ugiye kurajya abantu badandaza amayinite ku mitaka n'abana bazize ishuri babuze akazi, ahubwo usanga afashinyiwe kubirukana. None leta iri gitegura iki? Baduca bahugute abona yuko ari babaniye usanga umwana yabuze icyakora yabuze iyo ajya kuko naho yagomba ngo yungunganye badumiza ngo twiyungunganye, ariko bagashakafata ingingo nk'izo. None se uwo muntu adusaja? Iyo ni ingingo yabaje cyane. Usanga baguma abana baduta mu ibarabara, usanga bagwa mu bihugu bagenda kondera ubuzima, ariko twagomba kwiyunganiza iwacu nabo nyine ugasanga ntibikunze. Ibyo byose ni ibintu bakwiye kuraba, gufata ingingo bakamaza karaba koko ikikwiye gufasha abantu baje bafata ingingo nk'uguhohotera abenegihugu. Tugerageza kwiyungunganya, nibyo baduhimiriza, twagura imirimo, ariko usanga ingingo zimwe zifata. Icya kabiri nacyo ku byerekeye ububare, ese utanga imisoro, leta ikeneye ko ibintu byinshi, ibintu by'imita, ariko bagaca baguha amasaha make cyane yo gukora, kuko ugiye gukora ajya amasaha ntabwo wagira icyo wishikana ko usanga inzara ubukote, ugasanga ntawe izo ukeneye kugira ngo witunge wibesheho. Noneho tubona ko ari ingingo z'agakinyizo, twe tubona ukuntu abantu bagiye kubaho, cyo bituma twasaba abishoboye cyangwa ashobora haba abo mwatumiye kuko twumva afite ijwi ritwa kure, kandi bama babo niberekanye ukuntu igihugu cy'u Burundi bubandanya, bibaye ngombwa bakandika n'umukuru w'igihugu ko mere dorage nimba afashe ingingo nashaka kwishikana imbere umukuru w'igihugu akabona yuko ahubwo ari guhohotera abantu. Uko nshobora kuzana ikibazo cy'umutekano, abazi umutekano barahari kandi nimba umutekano nicyo kazi bajejwe, nicyo bahemberwa, amakori dutanga nimba bahemba nicyo bajejwe gukurikirana umutekano bakurikirane. Uravansa yuko ngo umutekano kudakwiriye ku mutekano urahari utari n'ababijejwe bakabikora. Icyo twasaba badufashe kugira ngo ukuntu nyine izo ngingo zidagahotera abantu bagomba kwiyungunganya ubwabo, dufashe kugira ngo ibintu bisubire mu buryo abantu biyungunganye mu buryo mito basanzwe bafise.
Urakoze cyane Christophe mu gihugu cya Zambia kuri ibyo bitekerezo byawe. Reka dufate na David Wirwe. Uri hehe? Ikibazo cyawe.
Ego nari kumwe n'amakenga nashaka gusekereza kujerekiye ingingo zagiye zirafatwa cyane tuvuga yuko bwaho tugihutihuta kubera turi ko turaraba ingene igihugu gitunganijwe ingene abantu babaye cyane abana abantu bato bato usanga badafite iyo bajya n'iyo bava usa uvuga uti urucuruzi ariko ruto bw'abantu bakorera ku mabarabara bacuruza amayinite utumenga uburiko burabaho hose bakarorero nk'abo bose bahari bacuruza amayinite abantu usanga bahagiye za kaminuza bahagiye amasegondere kubera babuze ubuvuzi bagasaba guhitamo kwitunganiriza ubuzima uko babuga ntugira bashoboye kuronka ay'isabune cyangwa kubaho mu buzima bwayabaye ariko usanga icyo ufata ingingo yo kubirukana kubabaza ko ubucuruzi utumenga uriko ugatuma igihugu haba gutera gitera imbere haba gutera gisubira inyuma ubugira kandi kuko nk'ubu bahora barimo batanga amatagisi bagafasha leta ikahakorera fomo ugasifata ingingo kubahagarika usanga nyine bitera bisubira mu gihugu yari amafaranga y'amadolari y'agaciro ugasanga aterabura kuko leta ikabije uko yishyura amahera usanga n'ingorane yatumye abantu badahunga n'ibarabara iyo bajya nka iyo bava abuze bwa leta baronka ugasanga rero igihugu kira kijya inyuma kuko twari n'ibihugu biteye inyuma mu bihugu bibiri bya nyuma bikenye rero ugasanga biriko birasongera ibisubizo nyuma ugasanga ntibirisha byorohereza abantu.
Urakoze David nawe kuri ibyo bitekerezo. Bwana Ndikumana, David Christophe ndetse n'uwa mukunzi w'ijwi rya Amerika waduhamagaye kuwa gatandatu, ahanini barasa nkaho bagaragaza ko izo ngingo zafashwe n'umujyi wa Bujumbura zaje kubangamira ubucuruzi buto buto muri icyo gisagara, hanyuma bakagaragaza n'impungenge z'uko abaturage aha akenshi leta iba yizeye ko batanga uwo musoro ukoreshwa gukora ibikorwa by'igihugu batazashobora kuwutanga. Ibitekerezo byawe.
Ubwa mbere hoho kuri ibi inyungu ziri ko zirafatwa zifashwe gutyo bigasha bituma zongereza ngo abapolisi baza baraza kuraba ko zakurikijwe uri kurongereza ingene abapolisi cyangwa abajura bashobora kwigika mu kiza bakabikora nabi kuko baca baza ugara haraca nabi akabihara ati ku mvu harashobora kwaka ibiturira ati zana ya anyi cyangwa bakicira amande abantu bidaciye amategeko hari ibyo bumva ngo baca batwara intebe ngo uze kuzigombora haba ibintu byinshi bituma umengo agati yako kugumya yuko ariko karasinzikara ibyo twari twabishikirije yuko n'ibiturire cyangwa ibintu remezira bitere bijya byo gukoresha igikenye bishobora guca biba byinshi kuko umusuda arashobora kuza kumwe akabikora kumpe neza undi mwaka akabikora uko abyumva kandi uwo musuda ariko abikora ntubwire ngo baba bafashe ingingo baba bari kumwe cyangwa umupolisi baba bari kumwe ngo rusange rero ni ibintu biruhanije cyane ku banyagihugu baba bari ngaho ariko barakonsa bifatira akantu kabo. Ibyo vraiment ni ikintu iyo ushaka kugira abanyagihugu bagira babeho mu mwidegembyo uragabanya ingingo zituma abajeje umutekano baza baraza kubahohotera bavuze akana kenshi bitara liberte bajya liberte y'idagusiyo y'ikintu mu gihe utunze mu kwidegembya kandi biri mu ibwirizwa shingiro noneho biri mu ibwirizwa shingiro iyo birinze bihagarara nuko ziba ari imvo zidasanzwe izo mvo zidasanzwe nazo ntizigeze zisigurwa ngo zisigurwe nico rero abanyagihugu nico gituma batabyumva izo mvo zisanzwe zituma leta ibikora ntizasigurwe byaje guca gitumbuka abantu gaca baguma mu mwijima mu bisanzwe rero ahantu ni n'amashinga amateka zikora zabwiza gutuma ko ziba tuti mbega zikora guserukira abanyagihugu zica zihamagara abo bategetsi bagasigura public izo mvu zituma umwidegembyo w'abanyagihugu w'abenegihugu usubira inyuma kuko n'ibyo bashingira iba ari bibirekura hanyuma nako navuga nigeze no kubivuga nti ajya amasaha iyo amahera aritarasirikira abantu bagakonsonyo wa niyo ekonomi mu bisanzwe ekonomi ubutunzi ni ubwo kandi iyo ariko baravuga intuze burya bunyweru abantu babona bacaga mu nzoga gusa hariho intuzi ifungwa bihafungurirwa hari za broshete hari za byeze impene urya muntu yorora impene ruguru arayigurisha kubera iri kiraba konsome urya muntu yorora inkoko araronka isoko burya yiriwe yaguze inkoko iruguru kugira ngo nk'uduhera haduha nk'abantu bafisuwe n'amahoteli bahagenda kurangura inkoko bakazizana bakarangura izo mpene bakazizana kubera ziriko ziragugwa
uhagaritse musare ntizigugwe wa wundi na wacayicara na hari yanyi kumbere ayikwigurisha kugira gura kunyu ari nyi kumwana kwishura aba banyeshuri bo mu mashuri ya kaminuza harabari ko leta abishora guhaburuse nibake usanga ariko ari isomo ku mugoro bati weekend nzuba ndi hariya guseriva nzuba ndi hariya nshakara kanirire university abahezi university ntibaronse ubuzi baca batangura kwidebura mu mutu na tuyi hanyuma ayo impuzo cyose cyaca bujumbura iby'amakuru na cyusanga kiriko kiratozwa urabona hari amakuru tsagatozwa na leta amakuru tsagatozwa nibi bisagara ku makorektivite lokale usanga bavuga taratoza ku maforfeteri bagiye kuraba gusatiwe wewe uradandaza utanga ya ugiriki ayose ugasanga uguma ugira ugasanga uri kurayaka kandi abantu batakoze ibintu uko babyifuza hanyuma abo nabo bideburuya ugize imana mu gihe nk'ubukene nk'ubu ugize imana umuntu hakwiba akarondera ingena akora akantu kamubeshaho kugira barideburuya ubu tubanza kubashigikira hamari kwashigikira no kumutekano n'iki kwashigikira kugira uko ubutunzi bwana byongera nyimba ari amameti yagira abamakuru makuru ibikorwa byinshi by'amaru biduza roveniza abanyagihugu byabaye byinshi amahingura karagwira ugenda ibona mu byaruwo leta voko publique bijya leta ikora byabaye byinshi n'ubwo atadandaje inkoko bariko barakibara bariko bakabaraje hariya karisuma maratonda kuri mendevre uyubaka umwede ariko araronka ubuzi uravye nk'ayi bujumbura nk'ibi uravye nk'ibindi bisagara ingana amabati musanga amazi ariko araduga subira ko nk'ayi bujumbura musanga bitaragabanutse cyane urya mwede nawe urya urya bitu mu maso nyene donko umufundi bose bacyo bigenda bisubira inyuma ya idebreje mu nari gende kuba numva yuko nabantu babakora ubuzi bwo gukora nka moto bisuma ngusanga ari nk'abafundi ba mekanisi ba moto ba makinga ugasanga nabari ko barabirukana ngo ntibakorera aha kuma barandi basubira ubira gute ugasanga n'umuntu yiza ko kuga kugira ko karamubeshaho kuko 90% bango nabarimye 90% bo wabarimye mu Burundi gute kandi nibiribwa mu Burundi bidashobora gukwira hose bidashobora kugaburira igihugu cyose urumva nibintu bikwiye kwicarirwa kugira hafatwe ingingo zibereye n'ahandi ho jewe nanjye nk'umuhunga mu y'ubutunzi kandi ndabikurikiranira hafi by'igihugu cy'ubundi kuva kera ndabona neza yuko izo ngingo ziriko vraiment ziragabanya ubutunzi ko zirongereza ubukene gusumba kandi no muri rusange context itari isanzwe imeze neza.
Urakoze cyane bwana Ndikumana. Dufite abandi bakunzi b'ijwi rya Amerika. Hari Beni wiriwe neza.
Wiriwe neza, ndabara mu kigo cyane.
Uri hehe?
Ndi ibujumbura.
Ikibazo cyawe?
Na ko nticyari ikibazo ariko yari intererano.
Lego?
Mu by'ukuri izi ngingo zafashwe twebwe nka benegihugu tubona ko ari ingingo ziriko zirahunyanga nk'agateka kaje na muntu yo turiko turaraba ubwigenge bw'uko umuntu ashobora kwiyungunganya agakora icyo yifuza cyane agatembera umwanya yifuza cyane agakora urudandazwa uko agwifuza tubona yuko bisa nuko byahonyanze nkuko muriko murabibona cyangwa twebwe turiko turabibona kuri ngaha bajya abantu badandaza cyangwa badandaza utwo tuntu bahagaritse bari bafite imiryango bari batunze none rero kugeza ubu urumva igiye kujya mu bukene budasanzwe narijya ngaha mu gihugu cy'u Burundi hasanzwe hari ubukene budasanzwe aho umuntu adashobora kuronka icyo akora abantu bijya amashuri bicaye ngaho nakazi baronse n'ubundi abahaye nk'akarorero hariho nk'umugenzi wanjye yari asanzwe akora muri mu bubare yahembwa udufaranga dushika ku 180 by'amarundi ariko ubu umukoresha wiwe yamubwiye ati bisabwa yuko n'imibumburi ndaguha igice cyayo nahora ndaguhemba urumva byace bimugora umuntu ashobora kubaho nk'uko yari asanzwe abaho urumva ni ikibazo kidasanzwe hanyuma ugiye kuraba hari ikintu bahagaritse novuga kijyanye n'ukuntu amahera atembera mu gihugu sirikirasiyo de la mone ntisubira kuba rapide ikusanga na bwa bukene bwari busanzwe buri mu gihugu bitera byiyongera ku rwego rudasanzwe ino munsi abajene bariko barirondera muri societe kuko atakindi kintu bari bukore bahetse amashuri bicaye ngaho numva ngo bariko bararondera ukuntu botobora ikintu kigandi kwabo ariko n'ubu tubona yuko bitabigorana ukuntu bashobora guteza imbere udutahe kwabo bari basanzwe bafite rero ngira ni leta yari ikwiye kuraba iyo ngingo yafashwe ikarabika igahita isisubira ko kugira ngo ubuzima bw'abanyagihugu bubandanye bugenda kuko ubu ibintu byateye bimera nabi cyane abantu barakenye bari mu kangaratete urumva nicyo nashaka kuvuga ko abafata ingingo bahindure bafata ingingo yindi yo kugira ngo bateze imbere abanyagihugu kuko nimba izo ngingo zafashe arizo kugira ngo umutekano ubandanye ukomera nibaza yuko abajya abantu bafatiwe zirya ngingo ataribo bariko barateza umutekano muke mu gihugu ahubwo byari iteka ku gihugu kubona abantu turiko turiteza imbere turiko turarondera ukuntu twiteza imbere none ko bavuga ngo
Beni gerageza usoze turi hafi kugera ku musozo w'ikiganiro
yego murakoze cyane reka tuzobandanya tubiganira koko akanya katujyanye ariko murakoze cyane reka simire n'abariko baratumvira
ndagushimiye nawe kuri ibyo bitekerezo byawe reka dufate na Fabien wiriwe neza Fabien
oui allo
wiriwe
mwiriwe
uri hehe
ndi Bujumbura mu Burundi
ikibazo cyawe ma segunda make cyane
bo je nagomba kuvuga kuri ingingo ya Mère d'Oraville yarayasohoye
amaze igihe ayisohoye
ndafise ego ndafite abagenzi benshi baje kaminuza b'abagenzi banje bariko bagerageza kwigwanako ariko urabona bareba bakuriyeho imitaka yabo barayibagize ibintu kandi bitari ibintu bicafuza igisagara ofete twariko tugerageza urwaruka kwigwanako mw'iki gihe ariko urabona ariko hasohotse ingingo zituzibira none ubona bigiye tugiye kujya hehe ko atanu ubuzireta ikiduha
urakoze
rero ko twasaba ko leta yogerageza ikavanaho izo ngingo liko zemera nk'ibisubizo inyuma urwaruka na cyane cyane ko tugeramiwe cyane mu Burundi turiko turi benshi cyane
urakoze cyane Fabien kuri ibyo bitekerezo byawe bwana Faustin Ndikumana byinshi byari ibitekerezo ariko bigaragaza agahinda cyangwa se akababara abaturage batewe na bimwe muri ibyo byemezo byafashwe n'umujyi wa Bujumbura umuntu akibaza ese ubu hakorwa iki kugira ngo ibyo umujyi wa Bujumbura uvuga ko bigamije kurinda umutekano ndetse n'isuku mu gisagara bikorwe ariko nanone umuturage atahababari
urumva ingingo zose urumva n'ukuzisigura tukabara tuzisigura abantu bakaraba ingeneye habaye amanama n'abajejwe intwaro babandanye babishikiriza kugira bashobore kumvisha abafata ingingo niko jewe ndabibona kuko ikindi nacyo nuko njenta mfata yuko ko ingingo nkazijya nari navuze yuko zidashobora kuvuga ngo ni mukuru w'igisagara cya Bujumbura ngo yazifashe cyangwa kumva ahandi ruguru ngo zafashwe ngo n'umutwara ngikomine ya Gitega hari utwara komine Gitega tubona ashaka gufata ingingo nka Benizo ubwa mbere hoho nka Bujumbura niyo yitwa ko ari we mugwa mukuru mu by'ubutunzi w'u Burundi kandi buravye mu bijya bya circulation monetaire y'amafaranga hafi 80% kwijana amafaranga asikira i Bujumbura urumva abantu barayi Bujumbura bagerageje kwisununura kugira iki uniki gihe context imeze nabi mu bisanzwe umuntu kugira ashobore kubaho muri economy araba ingene muri yo siriki nawe yinjiramo mu kwinjiramo ro aza gucuruza ikintu arima kana kazana ku isoko azana amaboko yiwe ku cazi agakora umurimo nubwo buzi bwo mukabare nibiki cyane urazi ko nubwo buzi bwose bahora bukora muntu uzeyi bwo guseriva mu barasanga n'abantu n'abarwaruka gwize rubikora nigeze kubivuga abagusanga bagiye guca ibiraka n'iki urumva ugabanije uko ucinga turone muri siriku ekonomiki muri siriku monetaire abo bakarimo bazinjira mu gute ingingo nk'izo zibanarire zifatwa hanyuma kandi contreparti leta nayo mba nta migambi ikomeye ivuga ati rikiraza amahingura rikarinjira kuko n'abayafisa ahubwo kubera cha kibazo cy'amadovize namye mvuga bituma ta migambi yo kutanga ubuzima ushashe usange igumihaje urumva rero ni kibazo ugasura ubwarwa kigene rungana mu Burundi hafi 95% ugasura bingena abantu biyongera batatu kwijana kutuwa purusa kandi kumwimbu ari umwimbu utarenga rimwe kwijana ubu unyi ukivana ne aho muri no misi bizogenda gute bigatuna none yabarongo igihugu baraprojecta bakaraba ibizwa mu 2015-2020 nibaza kuko boraba muri rusangi inzego zikaja hamwe zikavugana yari izo nzego zabord zina mashiga mateka leta abavugira urwaruka canke muntu uze mu izagogwe kwa ba Ombudsman n'iki uko mu bisanzwe nuka mu Burundi vya usanga abantu bataramye muri sanzwe nk'imezire nk'izo zifashwe abariho ico bita mekanizme juridike y'ukuzataka n'uwo kwitwara nko mu butungane mwabara nk'ivyo ha mu Burundi ntibiraba mu bisanzwe yuko nkaziye nzego za ba Ombudsman cyangwa ari nka ya gusanga ari nka amasentara caraba izo nyingo mufashe zirahohotera umunyagihugu kereke pare izo nyingo mufashe ziratuma umunyagihugu agira ingorane mu bisanzwe ahandi ubutungane ahandi ubindi bihugu urumva nka kuri supreme cyanke kuri kontene cyanke kindi kigafata inyango tuti iyo ngingo mu bisanzwe ntiyaciye amategeko ivyo ni waza ko ari imyanzuro turiga mu Burundi kuko mu gihe uzosanga abari muri pouvoir executive bashobora gufata ingingo atawo bavuguruza ubutegetsi buda butavuga tuti buri separe ubwi inama nshinga amateka bukontora bakavuga bati wewe wa mutegetsi kuri kinyingo wayifashe tusigurire ubutungane cyo gatuti yinginga ahubwo turayihagaritse kuko aho tusanga bibiki biracagoye mugabo nibaza yuko uko imisi zohera mu ico bita transition dora demokrasi nyiraza biraza buhoro buhoro ariko ni kintu cyo gushimikira ko cyane kugira umunyagihugu ntabandanye usanga yahaguye cyane kandi mu buzima bwa misi yose ari usanga ari karakwa ikinakiriya kandi na leta isubira haruka igakura mu buryo gukoresha muri abanyagihugu nyene
hanyuma
ubundi ayo mataxe n'amakuru isubira yakura mu banyagihugu nyene mu buryo butandukanye
hanyuma bwana Ndikumana ahandi mu bihugu bitandukanye aho ingingo nkizi zagiye zifatwa zafatwaga mu bihe bidasanzwe mu bihe by'umutekano muke mu Burundi nubwo bavuga ko atari ko bimeze ariko zigafatwa bihayigiye runaka bizahagararira hari igihe umujyi wa Bujumbura wihaye ko uzongera ugasuzuma iki cyemezo hanyuma ikaba yagikuraho
yiste manye niko navuze yuko ubwambereho yuko umuji wa Bujumbura ibyo ni byemezo byo hejuru rwe rwa leta bari nk'umushikira nganje b'intwaro hagati mu gihugu leta ikavuga ati kubera imvudu n'umutekano izi nizi zisiguye neza bakatabye n'amashinga amateka mbere mu bihugu bikomeye hari gihe n'izo ngingo bazankira leta bakazankira leta kuko etat d'exception iratuma cyangwa ibi bintu ngo habe n'izi biratuma hari abantu bo mu nzego zidatare z'umutekano bashobora kwigita mu kiza bagakarira abantu bakiha ibintu ku nguvu ngo uri mu makosa ngo uri hehe ugasanga nk'ubona abantu ba polisi biruka bariruka inyuma y'umwe y'abana b'imitaka ukazabona umwana ufite umutaka wa polisi ari inyuma umugore ari kadana utuntu yikoreye ukabona bari umugore w'imikanga ariko yirukira n'umupolisi ukabona ibyo bintu turiko turabiroheranye ukabona ko ari ibintu nyine biruhanije mugabo mu polisi bitangwa ari kukazi kiwe hari giharenza mu kubikora umuco gitumizo leta d'exception kugira gateka ku munyagi wagome gatwe zifatwa mu gihe kidasanzwe kandi cyasiguwe neza na leta ndetse abantu benshi babibonye yuko bishobora kuba byahenze barashaka no guca bitwara muri za kuru supreme na handi warumva nk'ije muri hari igihugu nko muri Kenya mengo bigire tegeze ko yafashe ingingo si ndayibuka neza mugabo twumva kuru supreme ivuze ngo iyo ngingo ni wewe n'amategeko ari leta yayifashe handi za kuru constitutionnelle ziraraba magtere reglementaire yafashwe n'abategetsi abantu bakagira bakaza kwitwarira za kuri conditionnaire bizya ba ombudsman abantu bakabitwara ko bakavuga ati zo gingo si zo misa nuko ni demokrasi tutarayinjira mu gabanye kwamenye neza ingene bayikoresha nkubu ndazi ko n'abanyagi gusto bake banazi ko nka kuri conditionnaire uyitura ko mu gihe ingingo zimwe zimwe usanze ziba zigize so ni bintu mbona mikene kuzigishwa cyane
Faustin Ndikumana umbabarire cyane umwanya utubanye muto ariko nagira ngo ngushimire cyane kubwa kanya waduhaye kugira ngo tuganire kuri icyo kibazo gikomereye abantu benshi aho ngaho mu mujyi wa Bujumbura urakoze cyane
Murakoze namwe
nshimire namwe bakunzi bacu mwagize uruhare muri iki kiganiro nshimire engineer wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Fasil Gebeyo wegeranyije iki kiganiro muri studio ya 7 Washington DC mwari kumwe nange Edirwema mbasezereho mbararika ibindi biganiro byacu mukanya katari akakure mugire umunsi mwiza